il est né Jouy Yamerika. Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikaze abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkundikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. Na guhera isa 12 turabashikiriza umuziki. Nimutangu rero utangura ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu gihe.
Mwaramutse abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika, Hozine Munezero nje ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. President Joseph Kabila wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atekanya guheza ikiringo cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turimo 2016. Yamara President Kabila ntacaravuga kubijyanye n'icyo atekanya gukora, ni mu gihe abo bitavuga rumwe bavuga ko ashobora kuba ari kategura kwitoza mu kindi kiringo ibisanzwe bitemewe n'ibwirizwa shingiro rya Kongo. Stephanie Walters akurikirana Afrika yo hagati mu kigo cita ivyigwa vy'umutekano amenyesha ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika risa n'uko ataco riko rakora. Walters asaba iryo shyirahamwe kwitaho ibijyanye no gutunganya ibiringo abategetsi bo ku mugabane wa Afrika bemerewe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risaba umugambwe uri ku butegetsi aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira n'abo batavuga rumwe. Igisirikare cya Afghanistan kiri mu ntambara zikomeye n'abagwanyi b'abatalibani mu manuko go ku mugwa mukuru mu gisagara cya Tirinkot, aho abo bagwanyi bariko baragerageza kurondera inzira igana hagati muri Afghanistan. Ababyihweza bavuga ko ari hamwe igisirikare cya Afghanistan kinaniwe no guhagarika abo bagwanyi azo ari kibazo gikomeye bivuye ko iyo nzira ijana mu ntara nyinshi ziri muri ako karere. Umuvugizi wa buramatari muri iyo ntara amenyesha ko izo ntambara zimaze indwi zitatu zatumye abantu batari bake bahunga, abandi ko bafashwe nk'imbohe n'umugwi w'abatalibani ari naco kibera intambamye igisirikare cya leta mu gutera uwo mugwi. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Charlotte kiri mu manuko bushira ubuseruko muri leta ya Carolina y'uburaruko yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ivideo iri mu bwicanyi bw'umwirabure aheruka kwicirirwa muri ico gisagara izoshigwa habona. Ubwo bwicanyi bwatumye abantu batari bake bo mu gisagara cha Charlotte harimo n'abaje bava mu bindi bisagara baja mu ibarabara. Iyo myerekano imaze iminsi itatu akaba atantureka zirayigaragaramwo. Ubushikiranganje bujejwe ubutungane bwa Leta Zunze za Amerika bwararungitse mu gisagara cha Charlotte umugwi w'abahinga b'abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro gufasha gutora umuti w'ayo matati. Kuri uyu wa kane umushikirizamanza mukuru wa leta Loretta Lynch yasabye abanyagihugu ko bohitamwe inzira yo gusubiza hamwe. Kuri wa gatanu mu nyubakwa y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hari haba ibirori byo guhimbaza inyubakwa nshasha y'amateka n'ubuzima bw'Abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabure. Muri ivyo birori byari byitiriwe n'abantu bagera ku 750, abenshi muri bo baturuka mu bwoko bw'abirabure. President Barack Obama yatangaje ko ari iki gihe ari gihe kidasanzwe. President Obama yavuze ko ku ruhande rumwe ari gihe kiryoshe ariko ko kurundi ruhande ari gihe kitoroshe, yamara kwa mateka ariko ameze. Iciyumviro c'inyubakwa y'amateka y'abirabure muri Amerika cazanywe n'umugwi w'abakukuruke babirabure bagwanya intambara yo mu 1915. Iyo nyubakwa yubatswe hagati mu zindi nyubakwa z'amateka ya Amerika i Washington ikaza kugurugwa ku mugaragaro uyu munsi kuwa gatandatu.
Mushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC, unaho n'umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi bibiganiro vy'ijwi rya Amerika. Ukudakoresha neza umusegetera urimwe muti wica imibu itera ingwara ya malaria kurahanze imijyango bivuye ku mbo zinyuranye ishami rya ONU gitaha magara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ibice birenga 80% z'imijyango bidafise ubumenyi bukwiye bwo kuyikoresha mu ngo iyindi mpfo ubujyamu bw'abantu butaborohereza kuyibambamwo hamwe no kwirengagiza akamaro kawo nk'uko ishami rya ONU gitaha magara y'abantu ku isi OMS byabishize habona mu mwaka w'2014 vyongeye gushika uno munsi haracibonekeza umuco w'abanyagihugu uterekwa na gato ikoreshwa ry'imisegetera OMS ibandanya yerekana mu cigwa cayo co mu 2014 ko ibice 17 z'imijyango bayirengangiza n'ibigira nkana ariko rero ingingo zimwe zimwe zirashobora gutuma abantu bijukira gukoresha umusegetera akarorero mu gihugu ca Congo iharanira demokrasi itangwa ry'umusegetera ku bakenyezi bibungenze imbere n'inyuma yo kwibaruka kwatumye ibice 60% bajyama bawipfutse ingingo mwenizo zunganiwe no gutanga imisegetera ku bandi bantu bashitse ku mavuriro bakanayibasanza mu mihana iwabo nk'uko icegeranyo cy'ubushikiranganji magara y'abantu caho mu gihugu kibanye cha Congo cyabishize habona mu 2013 tumenyeshe ko abana bakiri bato bahitanwa n'ingwara ya malaria ku rugero runini aha ni mu gihe umwana umwe afahitanywe niyo ngwara uko amasegonda 30 aheze ku isi nk'uko ishira hamwe OMS ribimenyesha naho biruko ivyigwa zarerekanye ko ikoreshwa ry'umusegetera bifasha mu gukingira indwara ya malaria isinzi ry'abantu amashami ya ONU nka OMS na UNICEF atanga karorero ko ibice 20% by'abana bafise munsi y'imyaka 5 barokora ubuzima mu kudafatwa n'indwara ya malaria uko umwaka utashe nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingorane zo kudakoresha neza umusegetera wica imibu kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka utandukanye gwo muri komine Ndava y'intara ya Mwaro kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye yo kwirinda gukoresha imisegetera irimwe umuti wica imibu ico itagenewe ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
iyo turoso kwinda kubakisha ariko ntubakunda kubakisha ibintu by'inkoko
two kubaka inzitira mibu ku bitanda by'abana ndetse naho abakuze bara
two koresha mu kurwanya malaria mu kubamba
kureka kukoresha nko mu kuyora ivyatsi n'ibindi
abagejwe amagara y'abantu bugwiza impanuro ku bantu bahaye iyo misegetera
akazarakwe misegetera batanze bayikoresheje cyategereza
abagurisha kugira baje kunywa umunanasi twabanura ko bakoresha impanuro abaganga babahaye mu kumanika hejuru yaho baryama
ukawushira ku hanze umwanya mutoye hamwe ukawinjiza hanyuma ukawubamba kutanda ufise uduti higa no hino kugira ngo uze gukinga imibu itera malaria
mu Burundi ibice 97 n'ivy'icumi 8% z'imijyango nivyo vyaronkejwe umusegetera umwaka w'2014 ivyo bikaba vyagabanije ibitigiri vy'abahitanwa n'ingwara ya malaria gushika ku bice 75% nk'uko icegeranyo cakozwe n'umugambi wa leta ujejwe kugwanya ingwara ya malaria mu Burundi PNLP co mu mwaka w'2015 kivyemeza naho igitigiri c'imisegetera yatanzwe mu banyagihugu ari kinini haracariho imwe mu miryango idahuti yikoresha ivyo biba kandi baba bahawe inyigisho zikwiye z'ukuntu ukoreshwa n'akamaro kawo ku rugero rushimishije nk'uko inkuru dukura mu gisata PNLP cishinze kugwanya ingwara ya malaria mu Burundi zivyemeza ukutamenya kuri mu banyagihugu yaba abaciye ku ntebe y'ishure canke abatayiciye ko gutuma bafata minenegwe ukwirinda ingwara ya malaria bakoresheje kwifuka umusegetera duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza inkuru yadutohoreje mu ntara ya Mwaro kubijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimwo umuti wica imibu
Kuivuriro ritoya gifota hari ndembe za malaria nyinshi.
Malaria iranyinshi. Nashitse ngahantu ubusa ndaronka n'umuti cyo mu gitondo. Kumanjugumi.
Uyu numwe mu bagwayi yaje ku nderuzo ataranonka ubujyamo bwo mu bitaro. Iyo ngerekana ry'abagwayi ba malaria ryunyura ubushobozi buke bw'abaganga mu kwakira abagwayi. Uko ibintu biri, malaria ishobora gufata abo mu muryango bose. Nshitse mu bitaro vya Ifota nasanze umugore n'umugabo bose bayigwaye.
Nse nyere ngwangwa malaria n'umudama rero mu bitaro.
Muri rusangi ibitigiri by'abantu bagwaye malaria byariyongereye inshuro zitatu kundwi mu meza biraheze mu ntara ya Mwaro. Ahanini biva ko turi mu gihe cy'imvura nyinshi hamwe no kudakoresha umusegetera neza nk'uko muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro abitwiganira. Kukaba nkako abanyagihugu twayadze bariyemerera ko bayitunze hejuru y'uburiri bwabo ariko batayifuka. Byongeye kandi abanyagihugu bamwe bamwe ntibayikoresha ico yagenewe. Atwovuga nk'abayisoromera mw'imboga hamwe n'icayi nk'uko Alphonse Nduwimana umwe mu banyagihugu twayadze wo muri komine Ndava avyemeza. Insiguro zo kutawifuka kuri bamwe n'ukwiyumvira ko umuti uri mu musegetera udakwiye. Astere Buhome umuremesha kiyago ku musozi Bugera muri komine Ndava arabitwiganira.
Batubwira yuko imisegetera batanze yarimo umuti muke. Araho bagenda batubwira yuko ko ngwe umusegetera bayimanuye ngo kubera yuko ngo atamuturimo.
Uko ivuza batevye abagwayi ba malaria nimwe mumvuza bahasiga ubuzima. Muganga Niyo Ngabo Claude avura ku bitaro bikuru vy'Ifota avuga ko hari abagwayi baza bamaze gusinzikazwa n'ikama ry'amaraso. Abanyagihugu bateba kwivuza bibaza ko ari bintazi nk'uko bivugwa na Hakizimana Serafina umuremesha kiyago uwo ku mutumba rango. Ukutamenya ko imiti imwe ya malaria nka artesunate tangwa ku buntu biratuma hari habagerageza kwivurira muhira kugutinya gusabwa amahera menshi kwa muganga. Ivyo bigatuma bamwe bamwe bashaka gusangira umuti nkuko vyibonekeje mu Kibumbu. Umviriza icegera curongoye ivuriro rito ya rya Kibumbu umuforoma Sinaha Yvonne.
Hari nkigi usanga afise nk'umwana muhira akabona afashwe nka wawo ndugacu usanga barawusangiye gica kibikibazo kuko urumva imiso yabwirizwa gufata uwo muti si hayaheza ngo ayifate.
Ingeso inzoga zitemewe n'amategeko n'indi ntandaro ituma malaria igwirirana. Amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko akaboregwe gatuma abagabo bamwe bamwe batemera kuryama mu musegetera. Ugwitwazo n'ukubashuhisha canke ngo vyo bagora kwivuna batewe n'abasoma. Vyongeye ubukene buratuma abagabo batanga umusegetera nk'ingwati kubadandaza inzoga za kanyanga hamwe n'uyumunanasi nk'uko vyidogegwa na Julienne Nduwayo umukenyezi zaba ku mutumba rango. Ariko rero abajejwe intwaro barasesa izo nzoga mu gihe bamenya aho zaganiwe nk'uko buramatari w'intara ya Mwaro Jean Marie Nyakaregwa abimenyesha. Iruhande y'ivyo kandi inyigisho zo kugwanya malaria zarongerejwe nk'uko muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro Nicola Nitunga avyemeza. Ukugwanya ibidengeri vy'amazi iruhande y'imihana nimwe mu nyigisho abanyagihugu bahabwa. Umviriza muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro.
Turaze muri no gihe mvuri kugari nyinshi cyane cyo kwaduka bidengeri ha impande y'inzu hanyuma bikaca yifatana nuko hariho bimaze kugaragara yuko ariho abadakoresha neza imisegetera canke no manama igwa n'abaremesha kiyago. Turahimiriza ingene umusegetera ukoresha ari umunye n'urugo akamenya ko nk'abana bataba barakura yuko ari waja umusegetera kubamba hejo y'igitanda.
Abarongo ya mavuriro basaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida kwama bitwararitse kubaronsa imiti ya malaria. Ivyo babisaba bafatiye ku makenga yuko hashobora kubikena imiti bivuye kwiyongerekana ry'abagwayi. Kuri ayo makenga urongo intara y'u vuzi ya Mwaro avuga ko imiti genewe kuja ku mavuriro ubuyongerejwe. Amakuru dukura ku ivuriro rito ya Ryafota nuko bafasha bantu nikora basaba kuronswa imiti ku ideni. Kuri iyo ngorane cyane muganga rongo iyo ntara y'ubuvuzi avuga ko dukarata tw'umurimyi twongerejwe kugira twunganira abagwayi ku kwego rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida baratewe umutima uhagaze nigwirirana gy'ibitigiri by'abagwaye malaria umushikiranganje Josiane Nijimbere asaba bo mu buvuzi kuja gupima no kuvura abanyagihugu mu mihani wabo na cane cane bari kure y'amavuriro kukaba nkako abagwaye malaria baza kwivuza batevye baragira ingorane z'ikama ry'amaraso hamwe n'ingorane z'amafyigo nkuko bivugwa na muganga Niyo Ngabo Jean-Claude wo ku bitaro bikuru by'Ifota
haraba n'impfu zivuye kuri malaria nyene malaria iraheza igafata igihimba cy'amafyigo bantu bakuze kiraheza kikabahitana igitera urupfu kubana keshi tegwa nuko baza basinzika kubera kubura amaraso gasanga bava nka kure y'ibitaro
tumenyeshe kwisekeza gitangwa gy'imisegetera irimo umuti wica imibu riheruka kuba mu kwezi kwa ruheshi umwaka wa 2014 mu ntara zose z'igihugu co kimwe no mu ntara ya mwaro
Amahimiriza atavana ko arashobora gufasha abanyagihugu kurengera amabwire mabi bumva kukamaro kumusegetera mu gihugu cha Senegal abavyeyi bahora batinya kujyamika abana mu musegetera barawijukiye kubice birenga 80% mu mwaka uheze uko tubisanga mu cegeranyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu ivyo bikaba vyavuye kubagenduzi bitanze na ntajyo mu kuja gusuzuma mu mihana y'abantu ko barara mu misegetera y'icimibu tumenyeshe ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutanga ku buntu imiti yo ku rugero rwa mbere yo kuvura malaria ku mavuriro yose yegukira leta kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera tega matwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya mwaro muganga Nicola Nitunga aganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro
ego buramatari Jean-Marie Nyakaregwa ndabaramukije
mwiriwe neza
abafashwe bagurishije canke bagwatirije iyo misegetera hariho ibihano bitegekanijwe kuri bo
musanzwe nta bihano bihari ibyo bagwatiriza imisegetera mu rugo bubare badandazamwo iyo minanasi nibana bisanzwe bifata abadandaza minanasi mu bisanzwe
nimumva none ko uko kudahana abo bagwatiriza iyo misegetera ko ariyo ntambamye ituma malaria yoba icigwirirana ubunye muri no ntara ya mwaro
iyo dufashe abo badandaza izonzo gatemene n'amategeko ntibatubwira abarizanye cyo gituma rero umuntu utafashe n'ushaka kumuhana
nizana neza ni yahemi kenyoro muri ko murakoresha ubunye muri kino gihe kugira mutuze iyo ngeso kudakoresha neza umusegetera ico wagenewe
tufatanije n'abajejwe ubuvuzi mu ntara turagerageza tukegera bene gihugu tukabahimiriza kugira ngo bashobore kugira isuku mu ngo zabo hanyuma no kugira ngo bakoreshe umusegetera nkuko bategeze kugira umusegetera usanzwe urimo na wa muti
binone ubukene bwugarije abo murongoye ubwo sibwo butuma baca bagwatiriza iyo misegetera kugira bashobore kwivuna kanyota
ndakageso nyene kabi kakaboregwe kadutse kuko sibyo byonyene kuko haradutsemo n'indi ngeso yindi nyene yuguca baharika cyangwa gucikiza nayo kugira ngo ubukene tubutuze mu ntara uwo turabahimiriza ko bakuma bakora ibikorwa by'iterambere nk'ubu tugira n'Imana hari hibarabara RN18 rikorera kogwa baratubariye yuko rizogira ico rifashije mu iterambere y'intara
ku mavuriro twashoboye kugendera baratubwiye yuko kubera ico kibazo nyine c'ubukene hari imiryango usanga bagwaye ari nka babiri canke batatu baca bahitamo gusangira uwo muti wa malaria kuko bidakunze ko bashobora kugura uwundi mbega nk'ivyo mwebwe mubivuga kwiki nkujejwe intwaro
ico kibazo ifyonze byo nuko hariho twadukarata bahora bahabantu aho rikora kugira bashobore kugira ngo bashikire ababungabunga amagara yabo bitagoranye
buramatari Jean-Marie Nyakaregwa ndabashimiye
ndabashimiye nanje kubona amashuri kugendera intara yacu no hanyuma muragaruka urakoze cyane
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumbirizi akaririmbo kaduhanura kujyama mu musegetera urimo umuti w'icimibu
urakatsindwa malaria tukurwanya malaria
mwese abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika mu gace mbaza ndakwishura kuno munsi ari nako kagira gakurikire muganga Anita Munyana agira yishure yongera tanga umuco ku bibazo bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera uri mu muti w'icimibu tera ingwara ya malaria
mbaza ndakwishura
Nibyari twomenya ko umuti waheze mu musegetera
Umuti wagenewe umusegetera uko bawukoze uragenewe kumara imyaka 3. Hama muri iyo myaka 3 mu bisanzwe umusegetera cafura kuntu bawumesa utuma ujya muti ugendura hera. Gukoresha omo tuma ujya muti uhera n'ingwana n'ingoga. Ariko ukoresheje gifuranguwo ukawanikira ahantu hari agatutu umuti uragumamo gushika ico kiringo. Bivanye n'ukuntu wawukoresheje nabi mu mwaka canke imyaka 2 umuti wahetse.
Mbaza ndakwishura.
Muganga nashaka kumenya ikiringo umusegetera umara kugira busubize n'ubundi
Ikiringo cy'umusegetera iyo wakoreshejwe neza ni imyaka 3 ariko iyo wononekaye ugatabuka cyane hamwe bishobora gutuma imibu yinjiramo birimvikana yuko bikwiye ko ubusubiriza n'ingona n'ingoka
Mbaza ndakwishura
Muganga nashaka kubaza igituma umuntu yifutse umusegetera rimwe na rimwe umubaba
umusegetera bashiramo umuti kugira wirukane imibu ntuwegere umusegetera imibiri y'abantu nazi kwitandukanye ugasanga ugukoze ko urafurutiwe bivuwe nuko unya mutukoreshwa kugira wirukane utabonana n'umubiri wawe rero ngaha ucuraba mukufuka igitanda ukawugira kuburyo utagukora ko ukawusasira neza kandi bigenze uko onye ntangorana ugira ahubwo uragukingira kugira ntiwandure ingwara ya malaria
mbaza ndakwishura
Mukanga nagomba kubaza umusegetera mu gihe cyafuye bawumeshe yuko umuti ushobora guhera
umuti ntuhera kuko urashobora kumesa n'inshuro 20 ariko ukuntu wumesa hama n'ukuntu wanikira nibyo bituma uwo muti uhera n'ingogana n'ingoga kenshi na kenshi rero iyo batanze ijya mitsegetera baraza bakabatekerera impanuro y'ukuntu bawukoresha y'ukuntu bawumesa n'ukuntu uwo vyifatamo y'umuti uri kurahera
Garuka ni murambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya abahisiguro z'ibibazo bibakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Muganga nashaka kubaza igituma umubu w'ingore utera malaria
Umubu w'ingabo tujyana na gatoya ubujyana ni umubu w'ingore niwo utera ubumara butera ingwara malaria niwo wongera ukabika amaraso canke amagi yuziyemo ubwo bumara
Mbaza ndakwishura
Muganga nagomba mbaze gituma bavuga ko malaria ifata abana n'abakenyezi bibungenze
Iyo migwi ibiri irakarigwa cyane gose n'ingwara ya malaria ku mugore yibungenze bavuga yuko afite amagara make bakarigwa n'utugwara dutandukanye harimo na malaria hama abana kubera iki abana murazi ku mubiri wabo kuri yubaka abo nyine bakarigwa cyane
Mbaza ndakwishura
Ko bavuga ko malaria iyo yica abantu benshi ku isi byo bari byo
Ego cyane baravuga ko 40% y'abantu baba ku isi yose bageramiwe n'ingwara ya malaria kandi 5,000,000 z'abantu basindikazwa n'ingwara ya malaria cyane
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Iyo umubu uri yo umuntu agwaye umugera wa sida nandi ugacusubiruka hanza ko kandi nandi ndashobora kuhandura sida muri uwo mwanya nyene
Oya na gato nimugira ingorane nta mubu wandukiza ingwara ya sida
Harakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisho hayugwaruka n'ubunyene dusubira turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kujyama mu musegetera Duhi J ijambo abanywanyi bacu. Uwa mbere atashatse kwivuga izina afite imyaka 30 avuga ko ari buyengero akabaza igituma ngora bishika akisoba ko ajyamye kandi atanzoga abayanyoye. Muganga Anita Munyana duhere inyishyu munywanyi
hagwe icukuye gutahura ntusoba kwera ngo wanyoye inzoga. Oya usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka 30 ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara. Umwana arengeje imyaka 3 agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe ntaheze ngo bisazemo musano nta mwana arenze imyaka 3 acisoba ko mu gitanda. Ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha. Iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko byukurikira akora nkuko bigenewe.
Uyundi atashimye kwivuga izina arabaza nimba ho bahari ngaruka zo gukoresha gakingirizo mu gihe cy'ukurangura amabanga yabubatse. Muganga Anita Munyana ishura n'uyu munywanyi
ntangaruka mbizi hari zo gukoresha gakingirizo. Agakingirizo karafasha mu buryo butandukanye kutagwara za ngwara zica mu bimba vyirondoka canke gutera imbanyi utari wabishize mu migambi.
Turashimiye abanywanyi bacu bose nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti ihori hori rihonye umuryango bikubwiye iki
ihori hori ihonye umuryango no kuvuga ngo ntihagire umuntu numwe agukoreye ikosa ntiwitwaze ngo ngira ndamuhanisha canke ngo ndamuhane. Gerageza rero twishuramwe kurekuriranira
bikubwiye iki
tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabe hanyuma nawe gacumwishuri nabe no kuvuga yuko ari yahori hori ihonye umuryango byo bavyiza yuko akugiriye nabe nawe ucumwishura nk'ineza
bikubwiye iki
kuvuga nk'umuntu agiriye nabe hama nawe kamugiriye nabe nikuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umuryango wose waheze kubera umwe yihoye uwundi akihora uwundi ugasanga bose bashobora no gupfa bose kubera ryahoro ryavuye ku muntu umwe gusa. Kubye nibaza yuko nk'umuntu akugiriye nk'inabi wewe woca nawe umugire neza umusubije inabi nawe woba ugiye kumera kwa kunamya ni yamera
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti wica imibu itera ingwara ya malaria. Nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi badushikirije kiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa 12 turashikiriza kiganiro cyo muziki nkuko twama tubigira imisi yose kwa gatandatu nk'aya mangu.
Mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo twibaza ko mwaramukanye amahoro mwese. Uri wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muramutsa inshuti n'abagenzi nk'uko musanzwe mubimenyereye. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga tutabanje kurandira dutangurire ku butumwa bwa Elwa Nzagira Yesu.
Naitwa Nzagira Yesu Elwa ndi mu Buganda aba nifuza gutasha abavyeyi banje bari muri Tanzania aba nifuza gutasha n'abavyaranje bari mu Burundi aho bita ubugendana, abandi bari aho bita mugiheta, abanifuzwa gutasha kandi n'abandi bose twabanye muri Tanzania, abari inyaruguso uwo bita mvuye kuri Melchior no bita Donatien n'umugore wiwe n'abandi bose baba banzi ku izina rya Banyaserwa, nabo twagiye twigana aho bari bose n'abari muri Amerika, za Canada n'ahandi hose n'abagenzi bose turi kumwe ngaha.